Padiri Clovis Nishimwe cyagira cha padiri mukuru wa paruwasi ya Rumonge mu manuko bushiburengero bw'u Burundi yafubwiye ku munsi wa gatanu w'indwi turiko turarangiza amasanamu yakwiragiye ku mbuga nkoranyambaga yerekanye abagize umuryango wiwe abandi bakozi b'Imana bagenzi be n'inshuti n'abagenzi bari mu nkuka ya misa yo kumusezera bambaye udufukamunwa canke maske mu Gifaransa ikimenyetso cyo kwirinda kwandura no gukwiragiza umugera wa corona nubwo ataharuwe n'ubushikanganje bw'amagara y'abantu nk'ubandi bikiza cy'ingwara ya COVID-19 ibinyamakuru byo mu Burundi byanditse ko yari yajanywe mu ntango z'ukwezi kuvurirwa mu bitaro bimwe by'abigenga ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura kandi ko yari yanduye uwo mugera ayo makuru n'ijwi rya Amerika ryaje kuyemererwa n'umwe mu bakora kuri paruwasi ya Rumonge Padiri Nishimwe yoba yanduriye umugera wa corona mu bitaro bya Rumonge aho yakunda kuja kurangurira ubutumwa bwo gusengera abagwayi kuri ivyo bitaro abakozi bagera kuri batandatu n'imiburi baramaze gupimwa coronavirus Tuwetu umupadiri imiryango itari mike iremeza kwa abantu bayo bagwara hakagira n'abahitanwa n'ikiza cha corona ariko ntibashirwe mu bitigiri cy'abagwaye canke bahitanywe naco ku munsi wa gatatu w'indwi nk'urugero umukenyezi yahora atwara igisata cigisha ibijanye n'amagara y'abantu kuri kaminuza y'abigenga y'ingozi mu buraruko bw'igihugu yitavye imana ariko amanukanwa i Bujumbura inyuma y'iminsi yari amaze ari ku musego amakuru y'ijwi ry'Amerika ryaronse n'uko yari afite ibimenyetso vy'umugera wa corona kandi n'ibitaro yarungitswe ko vyari vyamaze guhabwa amakuru ko vyakiriye umugwayi wa COVID-19 Ahingozi nyene nubwo bitaremezwa n'abajejwe amagara y'abantu babanyororo bane n'imiburiburi bo mu ibaro rikuru ryaho barapfuye mu ndwi zibiri za mbere z'uku kwezi inyuma y'ukuboneka ko imenyetso vy'ikiza cya corona Uwijwi rya Amerika ryashoboye kumenya neza umwidondoro n'umutama yaturuka mu ntara ya Kayanza mu buraruko nyene abagize umuryango wiwe bamaze kubwirwa ko yahitanywe n'ico kiza baranze kumufuba bibangombwa yuko abanyororo bagenzi we batumwa ko kugira ngo bamuhambe Munyuma bajejwe ibohero bahavuye bafata ingingo yo gushira mu kibanza cya bonyene abafungwa bafite ibimenyetso vya corona mu gihe ibinyamakuru bitari bike byayimaze iminsi byandika ko basanga ivuriro rimwe n'abandi bagwayi harimo n'abagwayi b'igituntu Iruhande yaba twashoboye kumenya ibinyamakuru mu Burundi bisigura ko imiryango itari mike ubu yibura babo bafite ibimenyetso vya corona bakigwaye ntibemererwe kubasuhuza kubera abaganga batinya yuko babanduza hageze gufuba bikaba ngombwa yuko babikora mu kanywa babo kugeza naho mu gihe cy'ikigandaro batinya guhamagara abantu kubera gutinya kwanduzanya Bose bamenyesha ko ikibabaza kurusha ari ukuntu abajejwe amagara y'abantu batabaharura mu bahitanywa n'ico kiza Hari n'abatari bake bavuga ko bahamagaye abajejwe gupima ntibabageraho bakababwira yuko ibimenyetso batanze bikiri bike canke bitaruzura canke naho bidateye ubwoba Hari n'abandi bidoze ko nimero za telefone zatanzwe zitariha bahamagara biketse ko bafise umugera wa corona zidakora canke naho zigahamagara ariko ntizitabwe Haraheze igihe kuva Burundi bwirukanye abakozi bakuru bane bigisata cha ONU cyita amagara y'abantu MS harimo wariserukira muri ico gihugu Walter Kazadi Mulombo hagati mu kwezi kwa gatanu abatari bake bakaba bavuze ko abategetsi b'u Burundi bafashe minenerwa ikiza cha corona aba bakozi ba MS n'atambo yo kubirukana yigeze itangwa na leta byavuzwe ko yabagirije kwivanga mu itunganywa ry'ibikorwa byo kugwanya COVID-19 na cyane cyane mu gushaka kuvuga ko hari ibitigiri by'umurengera abajejwe amagara y'abantu bakabituvya kandi koreta idakora ibikwiriye kugira ngo ituze ingwara ku munsi wa kane naho president Evariste Ndayishimiye atambaye agafukamunwa mu gihe yarahira ukwambara amagamu minwe no gushira agafukamunwa ku munwa byakozwe na General Gabriel Nizigama umuhanuzi mwishikira mu biro bya nyakwigendera president Nkunziza yamuhereje imenyetso vy'inganje y'igihugu vyatumye abaraba ibintu n'ibindi bibaza ko ari kimenyetso gikomeye cyo kudafata minenerwe kiza cha corona president Ndayishimiye mu ijambo ryiwe yagarutse kuri ico kiza na hani impanura barundi
abandamwe n'ikiza cya coronavirus tubanze dushimire imana ko gushika ubu abantu benshi batarafatwa n'icyo kiza kandi tugashima ko n'abafashwe benshi bamaze gukira twagomba gusaba dushimitse abarundi bose gufata ingamba zose zishoboka kugira ngo ntihagire usubira kwandukirwa n'icyo kiza ibyo nabyo tuzabishobora umwe umwe wese agize uruhara akubahiriza impanuro duhabwa n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu uwafashwe nawe twamusaba kubimenyesha abaganga bamwegereye acumva ibimenyetso vya mbere avugwe hakiri kare atarandukiza abandi
Kugeza ubu kuva umugera wa corona utanguye kuvugwa mu Burundi ibitigiri bitangwa n'umushikiranganji bw'amagara y'abantu byerekana ko abantu 144 ari bamaze kubandura 93 bakaba barakize umuramuhitana mu gihe 50 bakiriko baravugwa Roger Wikaneza ijwi rya Amerika